bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu iganiro Juno Musi hano muri studio y'indwi muri kumwe na Joy Diane nahazongiye kuremesha ikiganiro muri sanga mwumva ku mirongo migufi ya shortwaves ko ari mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Turi kandi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, Facebook yacu ni vewa radio yacu.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muramenyereye ko iminsi yose ya gatatu twibanda kukungene twobungabunga amagara yacu. No munsi none muti turavugana kuki tuza kugaruka ku ndwara zifatira ku rukoba rwo mu maso, ahanini dushimikira ku bihere. Umuganga aza kudufasha gutanga umuco ni Dr Eli Mupera, yanonosoye indwara zifatira ku rukoba. Dr Mupera usanzwe akora mu Burundi ariko muri kano kanya tuza kuyaga ari muri leta ya Texas aha muri Leta Zunze za Amerika. Dr Mupera, mwakoze kwitaba ubutumire ijwi rya Amerika mu isange muri muri isanga.
Ego murakoze.
Ego
kurakakanya muduhaye kugira dushobore kusangira ubumenyi n'abanywanyi n'abasanzwe bumvirizwe ijwi rya Amerika.
Ego akabazo ka mbere muganga, turabaza mbega indwara zibangamira uruhu na cane cane mu maso ni nk'izahe muri rusange?
Muri rusange indwara zibangamira uruhu ni nyinshi, kuko indwara z'uruhu mburya umuntu yozica muri rusange mu mice kubiri. Hari indwara ziza zifata uruhu nyezina, ni ukuvuga akaba ari uruhu rugwaye, cyangwa izindi aho nuvuga nk'akarorero kaziyagwa indwara bita indwara za mbandakara ziba zivuye ku isuku rike, nkaziya ndwara z'ibihara, nkaziya ndwara bita indwara za zona niteka n'izindi nyinshi umuntu atodondagura ngo aheze. Mugabo hariho n'izindi ndwara rero z'uruhu zitapfa ku aho uruhu rufatwa kubera umubiri ubusanzwe urwaye muri rusange. Ni nk'iyo umuntu afise nk'indwara ya diabete ashobora kugira ibimenyetso byo ku ruhu nabyo nyine bituma umuntu abona intuze, avuga ibimenyetso by'indwara ya diabete. Umuntu arashobora kubagwaye nk'agasama, agasama burya si indwara y'uruhu, mbwa akaragira ibimenyetso umuntu akagira uruherere umubiri wiwe ukamerereza ugasanga biriya biraboneka. Tugarutse ku kibazo nyezina indwara zifatira kuri ibyo biherehere byo mu maso muri rusange nazo nyine ziri mice kwinshi. Bwabo izikunze kuyerekana rwose ni zijya ziza abana bagiye bariko baragera mu bigero aribyo bita acne. Babifata kubiri kuko baravuga ko ari acne vulgaire, ni ukuvuga n'ibisanzwe bivana hajya umuntu ageze mu bigero. Murazi ko hariho umubiri utunganywa ry'umubiri rihinduka umubiri kugenewe ukora, hakaba ibintu bita les hormones bikorwa cyane mu mubiri cyane cyane ibintu bita androgen. Nibyo bituma ahanini nk'umuhungu atezwa atera amera nka se, akamera ubwanwa, agahindura ijwi, imitsi yiwe, ni ukuvuga ngo bivuze kuvuga nk'inyama la musculature, iragasa n'umugabo umugore na wagamera imishatsi akagira umubiri woroshe amabere agakura bigaca bijyana no kugene umubiri usanzwe utunganye kugena umuntu yigenza bijya rero bijya byunyunyu ibyo les androgènes biratuma haza amahere akunda kuza mu maso babona kugaruka kenshi bakubwira ko ahera ku murabyo ibikorwa binyuranywe byakozwe ahera ku myaka 16 ikagera ku myaka 2022 mbwa hari abo bishobora guhera hakiri kare nk'imyaka 16 tugasanga aje bifise n'abandi bigera bitevye myaka 25 ubwabo bafata ko ari bisanzwe kubera ayo ma androgène n'ibintu biba bisanzwe bijyaniranye n'uko umuntu aba ariko aragera mu bigero mugabo bashobora kubisha mu mugwe w'indwara kuko bishobora kuzana indwara ingaruka ziri mice kubiri basanga ubifise abibona nabi ari byo lorofi de soi ugasanga umuntu
biranse ko yakira
ibyanse kwa yakira cyane abana babigeme ibyo umuntu abibona cyane cyane ku bigeme mugabo sibo gusa navuze cyane cyane n'abahungu birabashikira hanyuma ugacusanga hariho n'ibintazi byinshi byinshi bivugwa kuri izo ndwara kuko urazi ko bijya by'ama androgène umuntu ageze mu bigero muri adolescence arakubye aragira ibintu bihamura umubiri wiwe akagomba kurondera igitsina binyuranye barambuye vers la sexualité ugacusanga entre groupe bajya abo mutugwi duto duto twurunganwe abo barabwirana bati wewe nka wewe woronka umugabo byonca bihera nka wewe ugacusanga bishobora gukwega izindi ngorane
ego twaza kubigaruka koko ivyo barakunze kuvuga cyane bati yo daheruka kubonana n'umuntu wari usanzwe ukora iyo mibonano mpuzabitsina biratuma ivyo bihere bigwira ariko muganga imbere yuko dushika ngaho muravuze muti ivyo bihere hariho ibiterwa n'indwara zitandukanye hariho n'ibindi biza bije kubera ko umuntu ariko aragera muri mu myaka yiwe y'ubuyabaga adolescence muri mu Gifaransa none hariho indwara twita ko ari indwara canke usivye
twita ko ari indwara kuko ishi kuko bibiri biri kubiri hariho n'ingaruka mbi hariho nibigira ingaruka mbi ibyo no kwita les complications ugasanga aho gukira biteye bizana ibintu by'inkovu nini hiya bivuga yuko umuntu ashoboye kuvyivuza hakiri kare kugira ngo kuko iyo umuntu abivuje burya biragabanuka ubwene byiyerekana no guhera bigahera hakiri kare ndetse hariho nabo bica ubona byakunze umuti bigahagarara ubwo nyene
murakoze cyane rwose murakoze cyane rwose muganga Ili Mupera tusaba kunze bijuru rya Amerika batari bake bashaka kugira ico tubaza kubaza nico gituma twobaha akanya bakibariza wa mbere duse ni Anastase ku murongo wa telefone Anastase ikaze ku jugi Amerika
yego
twagutumiriye muganga Ili Mupera kugira ngo ashobore kuguha inyishu ku bibazo byawe umuramutse hamuduge ku ijambo
yewe ikibazo mfite yewe mu maso yanjye havamo ibiheri byinshi cyane kandi ngerageza buryo ki nkabikuba kabisa nkashyiramo imbaraga nkabikuba cyane ariko byanze gushyiramo n'ubundi biranga bikagaruka kandi birandi cyane irandi cyane bikambabaza mbese usanga mba afite isura kabisa itanshimishije rero rero ntangira inama y'ukuntu nabigenza nyine bigashira bikagenda
urakoze cyane rwose turafise kandi na Innocent ikaze ku jugi Amerika
yego
duga ku ijambo
yego tujye kugira ngo uruherere turabana n'abantu babiri babitwaye yabafata mu maso cyane cyane no ku mutima none hariho nk'umuti umuntu yashobora kubivura cyane virusi kubera kenshi biriya dusiga mu maso cyane bikaza ku mutima hakaza nk'ibiherehere byinshi ugereye ko yatubwira nk'umuti cyane aho twugurira kukumva turamaze kuwo buhari.
Urakoze cyane tose kandi akubw'imana ku wundi murongo wa telefoni kaze nawe kujugiye Amerika. Kubw'imana, kubw'imana, uratwumva? Kuduga ku ijambo.
Ndi mu Rwanda mu karere ka Kamonyi.
Duga ku ijambo ubaze ikibazo cyane.
Hari igihe umuntu agira nk'ibiheri mu maso akaba y'igihe bijeho, none bakatubwira ko burya ngo birasiho kukimena ngo ni bibi, twagira ngo dusobanure nimba imena kimwe niho hari indi ndwara cyangwa se n'indi muntu yakirika.
Urakoze cyane gose muganga. Murumvise utubazo tw'abanywanyi batatu ba mbere twakiri ku murongo wa telefone. Turahera kuri Anastase ngo ibihere byiwe mu maso bidahera kandi bitangwe no kumutera ikibazo kuko bimurya umuti ngo wubuwahe kuri we.
Eko, murakoze cyane. Numvise ibibazo by'abantu batatu, Anastase, Innocent na Kubwimana. Ndabashimiye kugene ko ariko arakurikirana ikiganiro. Umushinga naye Anastase ati ibihere mu maso bimaze igihe kirekire, nono atarabimena bigaruka, none bitangwe kuzana isura mbi ku buryo akeneye inyishu y'ibyo biherere. Ibyo biherere biza bigenda bigaruka. Ahanini navuze yuko umuntu araha abona ibiherere mumaze kugera muriko bagera mu bigero. Mugabo urashobora kubibona no ku bantu bakuze bubatse, nk'uko ushobora kubona ku bana, abana bakivuka, abana batonye mu imyaka yose, bivanye n'ukugene ko bijya byunyuye. Nababwiye ko biboneka ko umuntu ageze mu bigero muri rusange birashobora kwibonekeza umuntu akiri muto. Tuvuge nk'iyo hariho nk'ingorane mu mubiri, kuko nabyo nyine hariho uduce tw'umubiri bita le grande surrénal aritwo tubikora. Iyo bigwaye ugasanga hari nko kubana ugasanga biragwaye, turagwaye utwo duce turashobora gukora ibyo byunyu muri mugwishi. Wacu usanga nabyo nyine mu ngaruka mbi kuri uwo mwana urashobora gusanga agize ibyo bihere, mugabo wacu usanga bitanahera ku buryo umuti uzoba guvura icyo byavuye ko ari ugukora utwo duce tw'umubiri tuba tukudakora neza. Ku muntu ku mwana naho nyine birashobora kuva kuri nyina abagwaye izo utwo duce tw'umubiri bita le grande surrénal dukore ibyo byunyunyu. Hanyuma uko akura ugasanga aravukanye amahere, ugakwa kura bigatera bihera. Ku muntu akuze birashobora kuva ku mvo nyinshi, bigashobora kuva ku mavuta yisiga, bigashobora kuva nko ku miti aba ariko aranywa, kuko ajya amahere nababwiye ntapfa kuri ibyo byunyunyu gusa, ari izindi mvo nyinshi nk'amavuta bisiga, imiti banywa. Abandi ugasanga zivuye ku ndwara zinyuranywe, ugasanga umuntu arwaye indwara bimwe nababwira nti indwara zo mu mubiri zisohogwa n'indwara umuntu abagwaye zikiyerekanira ku rukoba. Nk'abantu bagwaye tuvuge nk'igituntu cyangwa izindi ndwara nyinshi harimo zimwe zikomeye n'izindi zidakomeye. Bivuga yuko rero kuri Anastase ibiherehere bimaze umwanya muniniya by'ukuri n'umuhanura akengera kwa muganga, kuko barashobora kugira ibipimo bagaca baguha n'inyishu bikwiranye. Hariho ubwoko bwinshi bw'amavuta, hariho ubwoko bwinshi bw'ibinini umuntu ashobora gufata kugira ngo atunganirize amutunganirize kuri iyo ndwara y'amahere.
Ego, ahama uyo muganga yituraga, muganga Elimpera, ni muganga uwo ari we wese canke ubundi arinda kwitura ababinonosoye cyane gose?
Mu bisanzwe nibaza ko agiye ko nko ku mugeneraliste. Ni mu bisanzwe niho abagwayi bose binjirira, burya kugira wivuze neza uca mu kumujeneraliste swat araguha inyishu kuri ico kibazo abona atabishoboye agahita akohereza ahantu ushobora kuronka inyishu itomoye no kuvuga akakoyana akakurifera ku muganga yabinonosoye nahandi usanga abagwayi bajuragira kagira ngo ingwara yanje wikeneye muganga urya ingwara yanje ikeneye urya ugacusanga byiza rero bigaca biva ku muntu yakwakiriye we abizi agaca nagufasha n'ukugene kuko ariho nuza kugira ngo je nkeneye iki kibe ngo igipimo ngene iki cyo gacusanga mu bisanzwe nibipimo byo mutwara uburyo ibipimo bimutwara uburyo bwinshi atani cyo bimuzanira kuri iyo ngwara afise bivuga yuko byiza yoca ku mu generalist
akamurabira yuko ari bikazi
adashobora kumutunganiriza akamurungika kubishoboye.
Ego hariho muganga eri mupera n'uyundi twa Innocent wewe mu sakabazo kiwe ati umuti wo kubikuraho burundu nuwahe mu gihe biza bikagenda bikaza bikagenda.
Ego umuntu wewe yitwa Innocent ariko arabukene yabivuze ibi amahera ariko mu maso no ku mutima kuko burya ajya amahere nababwiye ajya aza muri adolescence nayo Innocent yavuze kuko yo ntaja kunda aja mu maso nyene cyangwa ku gice cyo hejuru cy'umutima haba hejuru y'amabere cyangwa inyuma mu bitugu hejuru muga ntamanuka kunda ntamanuka ku maguru ntaja ku maboko guca wumva ko ari indwara bita mu gifaransa acne juvenile ya ngwara ifata urunganwe iyo nukuvuga hariho imiti myinshi nukuri ntayo nashobora kumubwira nti ukoresha uyu nujya kuko byose biva ukugene iba yiyerekanye hari ubwoko bwinshi mugabo kimwe nuko numubwira yuko nawe nyene haba ku muganga w'uruhu cyangwa ku mu generaliste bazo mutore inyishu bivanye nuko ayo mahere yiwe asa.
Ego hama kubw'Imana nawe ati utwo duhere umuntu agiye aratwimenagurira kugira ngo duhere burundu ni bibi canke umuntu uyo rindira tukijana atarinze kumena.
Murakoze cyane kubw'Imana yabaje ikibazo gikomeye gose ajya amahere yo mu maso barakubwira ko kiziririzwa kuyamena kuko iyo umuntu agiye arayamena n'ibintu bishobora gukwegingwa imbarutso z'ingaruka mbi zikomeye gose imbere bishobora no kubangamira bigahava binahita n'ubuzima bw'umuntu no kuvuga iyo yamenye aca agira ikintu bita umuhora umuhora ushobora kwinjiramo imigera inyuranye na cyane cyane icyo batinya ni indwara bita mu gifaransa staphylococci marine de la face no kuvuga ni indwara yindi migera ishobora guca yinjira aho hantu hamenetse hanyuma igahava itera ingorane ukajubona umuntu yabyimbye mu maso hose hayoberanye yagize ubushuhe burengeye mbere bigashobora no kubangamira ubuzima bwiwe mpaka bishobora no kumuhitana murakoze cyane
Dr. Eli Mupera tukibutsa yuko ijwi rya Amerika muri komurumva muri rya nini samira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda uno munsi twikoze kuri muganga Mupera kugira ngo ashobore kuduha inyishu ku bibazo bitandukanye bijanye n'indwara z'ibiherehere ku ruhu mu maso mandi bashaka kubaza ibibazo turase Pascal ikaza aho uherereye hamuduge ku ijambo
yerereye mu Rwanda muhanga none ibyo akabazo nagiraga ngo mbaze muganga ari utuntu tuheri tuza umubiri w'umuntu nko mu maso neneho tukaza tugahita duhisha tutamaze igihe neneho wakamena ugasanga hari kuvamo utuntu tw'udushyira nagiraga ngo adusobanurire duterwa n'iki mbese yaba ari indwara imeze
bite. Ego turase kandi na Louis Michel nawe kaze
urakoze cyane Diane uraho
ndakomenda shima
subiza na Docteur
arakumva
mfite akabazo ariko Docteur yamuze ahantu yavuze cyane cyane yavuze kuri za ndwara iyo umuntu akanagiye muri adolescence azana ibihe byo mu maso biriya rwose njye mbona nta nicyo bitwaye ariko kera abantu bisiga amavuta y'ibi nta muntu warwaraga ibiheri biba byo ku mubiri bigize gute byo byose none aho banamwikoroza dokiteri aho uko gye nabonye umuntu yisize amavuta aya ya kijyambere ya kizungu yaje aratema umubiri wose arivuza byanga gukira ariko finaloma yahagaritse kwisiga amavuta ibihe birakira neza 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 nagira ngo niweze dokiteri ariko muganga aho ari amavuta twisiga ya kijyambere aba afite ubuziranenge icyo ni icyambere aka kabiri gatoya ariko se sinzi ukuntu uvuga ngo mwevo prevenir kegeri umuntu yakora iki kugira ngo yinde biriya bintu mbere yo kuzabyiza urakoze dokiteri urakoze Diane
urakoze nawe Louis Michel twese kandi na Aime Kundi murongo wa telefone me nawe wikaze utubwira aho uherereye hamudwe ku ijambo
halo
turakumva Aime kaze ku ijwi rya Amerika muri muri sanga
yego murakoze turi ku kigwa cyerekeye uduherekeza ku mubiri je herereye Bujumbura na cyane cyane mu Gatunguru bo jewe hariho duhere kumbure dukunze kuza ataduhere iyo kumbure kazi njye ku mubiri nkakareka mugabo mu nyuma akaza akantu menga na gahute iyo rwo ndetse kukamena karambabaza muga iyo ndakamenye aho hantu harakira mugaca hasigara gakomere kirabura kandi twa tuntu turakunze kuba tumfata nagire mbaze muganga icyo tuba tuvuga ko n'icyo umuntu yokora murakoze
urakoze cyane Aime Dr. Edi Mupira, murumvise ibindi bibazo vya Pascal Louis Michel na Aime mukwishura murahera kuri Pascal.
Ego murakoze cyane. Pascal na byumvise ikibazo ciwe yavuze tuduherere tuza mu maso utumenye adahita hava mudushira ivyo va mwiki ivyo biza kubica bigaruka kuri vya bi herehere twabe tuvuga ubwa mbere bya biherehere biza mu rugero kuko na ni twabwiye mu bimenyetso byabyo kuko iyo imbere yuko biza umubiri uraza ugacusanga bavuga uko umuntu afite une progress umengo usiga kwa mavuta hanyuma akaza kuduherere tuvanye nuko hari utundu tw'uturingoti tuba dusohoka ku mubiri tuba tuzivye ufyonze ukava ukabona umengo baya kantu umengo sinzi ko novuga kwa kanyo cyangwa akantu kaga
umenga nuduta
duta cyangwa urunyuzi ushobora gukwegura ukabona kari kwegura kagwikwegura hama ukazunda tuza kumujya nibimenyetso mu kimwe mu bindi byerekana ko umuntu agomba kuzogira azoca haza amahere hanyuma iyo umuntu atanze ijya miti kujya nababwiye bivanye no kugene byisebye kuko hari abatagira amahere nyine ajya yeruye agira umubiri mubi ukasanga umubiri umengo wigera wuma umubiri ukamengo uri kwa amavuta nahungirwa urafyonda usa n'uwegeranya umubiri wufyondera ku igufa ryo mu maso ukabona umenge ukabona yuko hari ibintu bisa n'ibisohoka muri uwo mubiri nabyo nyine hari aho bubibyiyerekana gutyo ijya miti nababwinyuranye irafasha ku gutorera ikibazo ingorane mwene
yego
hanyuma tuduze ku kibazo cya Louis Michel aravuga ati kera bacisiga amavuta y'inka nta wabona ibintu by'amaherere nk'uko umuntu abibona ubu ati mugabo aya mavuta ya kijambere umuntu yo kwita ya kijambere ati barayisiga ukajya ubona bakobotse by'ukuri yazanye ikibazo gikomeye nababwiye yuko amahere ashobora kuva ku ndwara ashobora kuva kugena umuntu yahuriwe ibintu bita ama allergie imiti yariye eka ndetse n'ibyo yisize mu byo yisize ngoma ngaruke kuri iki kibazo cya Louis Michel hariho amavuta na cyane cyane amavuta dukunze kuvuga ajya amavuta usanga atera ukwiyambiza bimwe bihindura uruhu urasanga mu ngaruka mbi zabyo bigira bizana amahere abandi bikazana ubwoya bwinshi ugasanga nk'abantu baba fashion yafise ubwanwa ugasanga ku maboko hari ubwoya burihenze kandi ukabona ko atari ibintu byo mu muryango ugaca ubona bijyanye n'akayobe ubwa mbere birazana akayobe koko bwa mu nyuma kubera izuba rirasira ko ugaca usanga hatabwe kwirabura rero ugaca usanga bizanamo amatashitashi hamwe umuntu uca usanga by'ukuri ndetse ntawuvuga ko asa n'igikoko mugabo usanga umubiri wiwe wononekaye nyayo biranye
bukebuke
bivuga bavuga rero yuko byukuri mu byo imiti umuntu amavuta umuntu asiga umubiri aricyo kibazo cha kabiri ngira ngo ibi bya prevention umuntu yo heza agatandukanya karaba ibintu ariko arakoresha akareka bijya bintu bizimibi bikobora umubiri byo kwiyambiza birimo hydroquinone cyangwa ayandi ma produits bijya by'amacorticoid hariho n'imiti yo kwa muganga usanga umuntu akoresheje cyane igira izo ngaruka mbi umuntu akabikoresha ari yari imiti akayikoresha ku rugero yabariwe hanyuma yari ivyo byo kwiyambiza cyangwa imiti usanga umuntu acahurirwa agira allergy akayihagarika kugira ngo mugabo aha kuca kabiri kuri ibyo byerekeye ayo mavuta nibaza yuko na leta ifite mu ruhara kuko irajejwe gutunganya ibintu bitezo kuba biri ku isoko ari ibintu bishobora kubangamira ubuzima amagara y'abantu bikabikura ko kugira ngo abantu bagume bamerewe neza nibaza yuko na leta itezo gukurikirana bijya bintu bijya
amavuta adandazwa
kugira ngo ayonone urukoba kuko hari hajya adafise uruhushya usanga ibyo n'ibyanditswe ko atari byo birimo bivuga yuko bateze kugira ikintu bita control de qualité hanyuma kugira ngo bashobore gukingira abanyagihugu
akabazo kayeme na koga Dr.
akabazo kayeme yavuze utuntu tw'uduhere tuzamwe amashira tujemo amashira tukaca tusigaza inkovu zirabura ibyo ni usanga ahanini biva kumigera inyuranyo bimwe bita amastafilokok bikazana nk'utuntu nk'uduhute uduhute tukaguma tugaruka mbwa ko iyo tugumye tugaruka rero nukuraba k'umuntu kubwira umubiri w'umuntu utunganye birakunda kuza ku bana bakiri bato ku bantu baba babyibushe bafise beaucoup de graisse abantu cyangwa abantu usanga bafata imiti umwanya muremure nk'abantu baba bagwaye amakanseri cyangwa izindi ndwara zibafasha zituma bafata imiti umwanya muremure nk'abantu bari kurya imiti yo gupfupa haza ikiza cy'umugera wa sida ugacusanga biratuma utwo duhute tutaturaza hanyuma tuje tugasigaza inkovu zirabura mugabo zitera zihera zigahera bukebuke ku mubiri bivuga mugabo ugasanga umunyene ubigwaye nta byakira neza kubera wewe yagomba ko bigenda ubwo nyene ugasanga bifata umwanya na cyane cyane ku bantu baba bafise akayobe.
Ko murakoze cyane. Turi kumwe na muganga Eli Mupera ariko araduha inyishu ku bibazo bitandukanye ku ndwara z'ibiherehere bija ku rukoba na cyane cyane mu maso. Abanyagihugu ijya nino ni benshi bashaka kubaza utubazo. Ambroise aho uherereye hamuduge ku ijambo.
Ko murakoze. Nanjye nashaka kubaza hariho indwara bita urubandu, sinzi ko nayo yaba iri mu izo ndwara zifatiye ku rukoba.
Urubandu
ego n'ukuntu umuntu yoyirinda n'ukuntu umuntu ashobora gukora kugira ngo ntimufate.
Ego ndumva tuzohava ahubwo tugutunganiriza ikindi kiganiro kijanye n'urubandu kuko uno munsi turiko turavuga iby'ibihere ariko ntaco muganga turaza kureka agica avuze ku ico kibazo ca. Urakoze Ambroise.
Ego murakoze nawe.
Ego twese kandi na Noe Nowikaze na wewe.
Narakoze cyane.
Aho uherereye hamuduge ku ijambo.
Jewe mherereye mu Burundi muri komine Gisoro mu ntara ya Ruyigi.
Duga ku ijambo.
Jewe ngiraje kumviriza ivyo umuhinga yari arasigura ku bijanye n'izo ndwara z'amahere. Ani nagiraje kumviriza numva yuko ari igitumwa n'ibintu abantu usanga bisiga nk'amavuka karizanga.
Ni canke izindi ndwara zitandukanye bafise.
Bikava ku miti baba bafashe kwa muganga naho ziko bayishije ku rugero rurenze ubwo baba batekanirije cyane ari imizi yabo itarejisita kuri iyo miti. Muganga nanjye akaba adusengera buriya kote wazia gereje kusigura ibintu bijanye na hidrosmone yuko ari bimwe mushaka gutuma amahera ashaka kuza ku rugo umuntu cangwe ugasanga iyo miti yo kwa muganga irimo mu bitera amahere nta kuntu namba na mashamwe ajejwe gukora imiti cyangwa OMS cyangwa leta ijejwe amagara y'abantu ishobora kuraba ukuntu nk'amavuta namba iyo direkino nabo nishobora gutera ingorane urugo rugo ngo isi turimo akayifuta aho iri namba ni mu makiyosike cyangwa mu mafarumasi atatu bisanzwe bakabihagarika.
Urakoze cyane. Yari yavuze ku ruhara nyamukuru hari urwa leta rwo kuraba imiti yinjira n'amavuta akoreshwa ko ayo mahidrokinone usanga yica. Urakoze cyane gose. Nawe ngaho gisuru ugira umunsi mwiza. Desire nawe wikaze ku ijwi rya Amerika.
Ego murakoze. Ariko njye wumva ikiganiro sindiko ndacuruza kubera murazi wacu nk'iyo kiravuga ndi Bujumbura.
Uri Bujumbura, utwihanganire mu kurindira yuko bikemuka. Ushobora gusubira kumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, ariko wasoma ibyo twashyize kuri Facebook yacu n'akabazo ku byerekeye amaherehere.
Yego, nje nagomba kubaza uwo muganga bishoboka yuko ushanyishura ndirekitegira ndabyumve yuko hari imiti ishobora kuvura amaherehere, kuko hariho amaherehere ushobora gusanga yibya nashaka ukabona nk'umwana akiri muto yaragize nk'amaherehere ukabona biraje. Nagomba kumubaza yuko hari imiti yewe ihari yavura
mzamukote. Guma ku murongo kubyisabiye. Muganga Mupera muratwihanganira aravuze yuko atari ko arumva ijwi ry'Amerika aherereye akabaza umwarimwaka avuze, ariko mugende mumuhaye inyishu imbere yuko twishura abandi bari bamumanzirije.
Ego, n'ukuri iyo miti iriho ivura amahere muri rusangi bisabwe yuko iyo bivanye nibutse yavuze ko ari
Bujumbura.
Ego, nibaza yuko aho yogenda hose kwa muganga bushobora kumutunganiriza cyangwa usanga ko ari Bujumbura azoze tuzoheza tubonane ku yinga riza kuko imiti y'amahere iriyo bivanye n'ukugene ayo mahere yiyerekana. Kuko ntituvuga amahere muri rusange, hariyo amahere atandukanye. Hariyo amahere usanga arimwo nk'amazi, tuvuge ndaguhe nk'akarorero nk'indwara y'ibihara izana amahere, kandi nayo nyine ushobora kuyasanga mu maso. Mugajya amahere twariko turavuga nayo amwe urasanga burimwo amazi bukajana n'umubiri umeze ukuntu, amagati usanga bwo urakomeye n'ubuhere buri solide
bugumye
bivuga yuko bivanye n'ukugene urugero n'ukugene iyo ndwara yiseruye umuntu aheza akamuha imiti itandukanye. Ni ukuvuga ntihariho umuti mbwa, hari imiti muri iyo miti ukacuyitora uyitoramwo uvanye n'ukugene indwara imeze.
Ego, muganga muravuze muti niwabishaka ngo azoze mubonane azogusanga
azonsanga kuri clinique Le Bon Samaritain iri hagi iruhande ya BGF.
Désiré, ego, Désiré uratunganiwe mu tubazo wari ufise ubaza Dr Mupera, aranaguhaye n'umuhango kuja kumuraba mukabivuga nako.
Yego, murakoze cyane. Mumagize neza.
Urakoze cyane Désiré ngahe Bujumbura. Ego, Dr Eli Mupera, hariho utubazo twari twaraje twa Ambroise na Noe.
Ego, Ambroise yabajije ngo ku ndwara y'urubandu, indwara y'urubandu nagomba kumubwira ko yagiye hanze gatonyi ivyo tuyi ikiganiro. Indwara y'urubandu ni indwara bita indwara y'isi. Nta mahere ajamwo mugabo hajamwo ihindagurika ry'ukugene umubiri usaha kaza ibintu by'amabara. Usanga hari hahantu hari inzobe, ahandi hakira burugaza ubona umubiri ugomba gusa n'uwingwe leopard. Ibintu by'amatasha mugasanga iyo wabizicuye bica biboneka cyane. Iyo uwagaje hakagwa umubiri ugasa n'uwushitagurika niyo ndwara y'urubandu. Nta mahera ajamwo. Ukabona nayo nyine ni indwara ifise imiti byukuri yo kwegera kwa muganga nawe nyene
bakamutunganiriza
umutunganiriza
natwe tremeye ko musi no musi tuzobakorera ikiganiro co kuvyerekeye urubandu gucyo bakamenya ibitari bike no ikibazo ciwe mwari mwacishuye ko yabaje ati none we Messi biri hehe amareta bari he kugira ngo iyo miti canke ivyo ayo mavuta ya hidrokinone inje muhugu bitandukanye ko mwari mwakisha ahubwo akabazo kiwe ndagahindukize mbaze nti mbega ayo ma hidrokinone canke iyo miti iza kumerera nabi bose canke biravana hariho usanga umubiri wase gusumba abandi bivanye nuko wumaguye bivanye nuko utumaguye ha mu muntu yomenya guta amavuta ari bukoreshe kugira ngo izongorane ntizimube ko gamuganga
Eko mwakoze cyane kuri iyo kico kibazo cy'ugutumbereza nk'imiti tugarukuchoroshe cy'imiti imiti yose umuntu akoresha nta muti bujya utagira ingaruka mbi nacyo gituma muganga aguhaye umuti akubwira ati uzowufate mu gihe kingana ukunuku mbere yabonye ari umuti uteye ubwoba ushobora kugira ingaruka mbi zikomeye ushobora gutera gutuma nka tension iduga cyangwa isukari mu mubiri iduga arakubwira ati uzoheze ugaruke mu gihe kingana uku kugira ngo arabe agire control ukugene ko kuko muri control buryo umuntu araba bibiri araba efficacité no kuvuga ko umuti wakuvuye akaraba na tolerance no kuvuga ko atanga rukambi umubiri umuti zavuye ku muti zibonekeje hanyuma yabona umuti utatera ingorane nyinshi arakubwira ati ni wagira ikibazo iki n'iki n'iki ugatangura kwiyagaza ukamereza amahere uzoheze uze ngaha ndabigutunganiriza ibyo rero bigaca bivuga bisaba yuko ikintu bita surveillance gukurikirana umurwayi bishobora gutuma umuntu ashobora gufata ingingo zikenewe hakiri kare kandi zikinyerekana ku byerekeye ivyo vya hydroquinone nukuvuga biravana n'umubiri ukora na receptivite ukugena umubiri wakira n'abantu bakoresha utuntu dutonyi ukaje ubona twaye imbarutso ingorane nyinshi kuko ivyo bizigira hydroquinone zica zica amaselule bita melanocytes zo ku mubiri ayo ma melanocytes ni akora ivyunyunyu bita melanin iyo melanin rero iyo bivyishe ijyameye iyo melanin niyo itu iyo melanin ni atuma ituma umubiri wirabura kujya kwirabura biratuma bifasha gukingira iyi mishwarara y'izuba ugaca usanga imibiri y'abantu biba birabure kenshi iyo bagiye kuzuba iyo bagiye ku muco nta bintu by'amakanseri bagwara uhora ubona nk'umuzungu yatezo kuja wabona barakunda ku nko muri iver ahantu hashushe usanga bashize ko amavuta le creme ecran solaire kugira ngo zishobore gusubira iyo melanini zinywe iyo mishwarara y'izuba ku muntu yirabura nawe usanga twe dusanganywe ugaca usanga biradufasha rwose ni nacyo gituma iyo hydroquinone bivanye no kugena umubiri wakira duke tuguma twica ayo maselule twica ayo maselule tukaguha akayobe ugasanga umuntu arashimishijwe kuko kenshi babivuga kwinshi ugaca usanga cyane cyane nk'abantu b'abapfasoni cyangwa b'abastar nk'abantu b'abanyamiziki b'abacuranzi cyangwa abana bajya bakunda guhindura imibiri yabo bakunda gusa n'abazungu bagakunda inzobe cyane birenze ugaca usanga rero buke kukugira niko bitera byica hanyuma ugaca usanga hageze ahantu koko n'umuntu ayebe gituma yabigize aricyo gituma amashyirahamwe yose ajejwe iby'amagara y'abantu muri OMS bari bahagaritse idandazwa y'ibyo bintu birimo hydroquinone mbwa kubera usanga ari ibintu bizana amahera
biragoye guca burundu
naho byajya ku isoko rya Bujumbura hajya badandaza amavuta usanga ariyo arenze ko rwose gusumba ayandi hose mu bintu bita ama cosmetic umuntu wese akubwira ngo akaniko kantemba neza kuko usanga kazana unipo iri claire uko ukoreye kabinzobe niyo kwaca kugira ngo karoroshe
urakoze cyane gose muganga Eli Mupira kuri izo nyishuri kuraduha kuvyerekeye ingwara z'ibiherehere mu maso hari akabazo Louis Michel yari yavuze avuga ati amavuta hari huwo narinzi yisiga amavuta baya y'inka ya kera hama amaze kuja muri ivyo vyizungu umubiri uramwankira ako kabazo kiwe umuntu rero yokwigumura mu vya kera nkatwe tuvuta twinka hariho nabahora bavuga kera ngo ufashe n'amavuta y'amakambiri kubana arabagirira kabira kabarinda niyo nivyo biherehere yoguma muri ivyo vya kera akihorera utwavuba kugira ngo ivyo bihere ntibimufate hama gasabuni nako akabigenza gute burya ngo isabuni nazo umuntu ntivyari bikeneye ko arinda arazishaka uruko bagwiwe kugira ngo irinde bihere
isabuni mu bisanzwe kuko byose bivana no kugene umuhicu uri kurakoresha cinjira mu mubiri isabuni uri kurayikoresha kugira ngo nuko uyikura ko ubwo nyene ari isabuni bakubwira kusanga zivura mahere mugabo ahanini ugasanga ntiziri efficace
ntizikora neza
zikora neza uko umuntu byipfuza mugabo icyo umuntu icyo nemeza nuko nk'ibyo by'amavuta y'inka by'ikambiri kubera ta bintu byinshi babyicura ukoba usanga byoroshe umubiri atacu bihono nicyo kimwe bakubwira na bijya by'amavazeline ugasanga nta kintu cyonona na kimwe umubiri nta kamoto bisigaza ntaki ubwo ugasanga biroroshe umubiri kandi atangorana bitewe nicyo gituma kubwira ati kera ugakoresha amavuta y'inka na ibyo bintu by'amavuta y'ikizungu ubona izo ngaruka mbi wabasangana abo ubona usange ibara ryaraguye kubera amavuta y'ikizungu bakoresha amavuta y'ikizungu nibaza ko ari kubera uko ibi bintu ibyo byunyunyu usanga barashizemo by'ama hydroquinone cyangwa by'ama corticoid n'andi ma detergent ashobora gutera kwica ayo kubangamira ayo ubwo butafari
murakoze cyane gose juri y'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muganga Eli Mupira yanonosoye ivyerekeye ingwara zifatira ku rukoba niwe ariko araduha inyishu ku bibazo bitandukanye twese Janvier kundi murongo wa telefone Janvier Kaze aho uherere hamuduge ku ijambo ego uduze idri muhinga bw'ivyuma ariko nambara yako bakumva bigoranye nimba kumva bigoranye no kuvuga ko nabasigaye ariko bimeze
yego
Ndijanje
ndi mu Rwanda bitaye
Halo eduga ku ijambo Janvier
ndi mu Rwanda bitaye
yego
yego nshaka kubaza muganga kubera itemishi wanjye yaka n'isimbi afite ibiheri byinshi mu maso agiye kwa muganga bamuha imiti ariko ya miti bamuha yo kugira imikize atangiye bya biheri bigenda bihinduka uruhu rukagenda ruhinduka ruba umukara yaba biterwa n'iki ikindi ese ko iyo umuntu yari kugenda akura mu maso usanga hagenda hazamo ibiheri
urakoze cyane Janvier hari utubazo bajije twari twagarutse ko muganga araza kukwishura muri make urakoze ugira umunsi mwiza ngaho butare mu Rwanda cyose kandi na Emmanuel Kaze nawe
yego murakoze jewe nagomba kubaza muganga kwarge mpura nisiga amavuta nkacangira ibihere byo babiva kuki mbega umuntu yo menya guca amavuta yo kwisiga kugira ngo ibyo bihere bireke kuguma bica
murakoze nawe Emmanuel
yego murakoze
yego ngenda kumana nawe wikaze ku ijuru ry'Amerika
yego murakoze kome
naho herere ha mucu duga ku ijambo
hello
duga ku ijambo
ego ndumva ko muri kumwe n'umuganga yanonosoye indwara zo kurukoba ariko sinzi gato ko nza kuba ngiye y'icirwa cy'uno munsi ariko naje akabazo kanjye nshaka kubaza muganga kerekeranye n'indwara yo kurukoba basi umwana tubana umwana wo gwanje afingwa rikunda kumukarira kurukoba akama amaherehere naragerageje kumvura barampaye imiti myinshi yo kurukoba biranka muri iyo miti ntibuka harimo umuti witwa mikonazole byaranse barandangira gukoresha witwa hidrocortisone biranka ndakoresha umuti witwa acide benzoyle nayo nyine biranka nkongera ndakoresha n'umuti witwa mitirosine biranka ariko kuri uwo muti wagize ko muganga wampaye wanyandikiye mu kiringo cy'iminsi ibiri yo gukoresha amahere mu mugongo no ku bitugu yangiko haciye indwi imwe byaciye byongera kugaruka kwa kundi nashaka kubaza muganga umuti impamvu iyo miti yose nakoresheje byanse kuko ikiraka abaganga banyandikira banyigeza ko ari ngo ari muti karuhariwe mu kuvura kurukoba
umwana afite imyaka ego uti ni uwahe muti
unokoresha kugira ngo ubone igisubizo cy'indwara kukumva ko imiti y'ubwo kurusesa ngo wayikoresheje
urakoze ngenda kuma uwo mwana afite imyaka ingana
umwaka umwe
ego urakoze cyane reka duha kanya muganga Elimu Pera yishutwe tubazo twanyu twose ubwire umunsi mwiza ngenda kumana
murakoze cyane nagomba ntangurire kuri iki kibazo cyane ndakumana afite umwana w'umwaka umwe yakoresheje imiti myinshi mikonazole hydrocortisone acide benzoic na multivitamine aravuga ko ariho wari wa mu kijije hanyuma mugabe gacha bigaruka hezi yinga rimwe kuko hariho indwara zo kurukoba botwo kwitare maladie chronique bijye bita le maladie allergique ibintu bitingwara ahanini bita dermatite atopique mu gifaransa no kuvuga ni indwara ibivanye kuma allergie iza kuba kubana bava kubavyeyi baba bagwaye ibintu by'amahasima umwe mu bavyeyi abagwaye ibintu by'amahasima by'amasinusite by'ama bronchite ugacusanga nabyo nyene biribonekeza kurukoba ni indwara bagereranya na asima yo kurukoba iziragenda igaruka mugabo ihera uko umwana ariko arakura bivuga yuko iyo umuvuye ituma ni indwara y'uruheshi izana igahindura izana mwamahere ikatuma n'umubiri uhurirwa mbwa kimwe usanga ijyana ku mubiri umwana akiyagaza rwose igatangura umwana akiri muto mugabo iragenda igaruka igenda garuka kuko niyo uyivuye uramubwira yuko ari ugupfupfa haza bizogenda birahera uko akura kuko yagize kizu utezo kumuvura kuko birajyana bikababaza bivuga yuko iyo miti inyuranywe yose itakoze yose mugabo hari imiti usanga itumbereje nk'igihe hydrocortisone bivuga yuko ni yabari Bujumbura yoshobora kuza tukazobonana kugira ngo twumvikane ku byerekeye iyo ndwara y'umushinga nange na kumana
urakoze cyane gose muganga Elimu Pera hama hariho na Janvier Emmanuel
na mwene Janvier na Emmanuel Janvier yavuze ati imiti ituma ibihere sinanamwumvise neza ituma ibihere bitabi ati umwana mubanya ugwaye ibihere byinshi uko bamutuvuye iyo ndwara ariko bitera byongerekana
ngo n'urukoba rugaca rutera rwirabura
rwirabura kuko rushobora kwirabura koko ijya miti tuvuga umuntu ayikoresheje ku rugero rudasanzwe nayo nyine irashobora kugira ingaruka mbi niyo bwa mbere irashobora kugutunganiriza mu nyuma naho ikakononera bivuga yuko ubona umuti utari kurazana inyishu nk'iyo umuntu yarondera nk'iyo umuganga yarondera cyangwa umurwayi yarondera bivuga bisaba yuko umuntu asubirayo kugira ngo mushobore kumvikana ku muti woshobora kuzana inyishu irama no muhanura gusubirayo bakumvikana na muganga kuko navyo nyene birashobora kuva ku ngaruka mbi z'uwo muti ariko arakoresha
yego hama Emmanuel nawe akabazo k'iyo mwari mwakavuze ngo umuntu aramenya gute amavuta yisiga mumusubire mu gatonya
kimwe amavuta umuntu yisiga biragoye kukeneye umuntu ashobora kushoka ayatora muga kimwe hari amavuta akunaniye amavuta ashobora kuba ari na meza muga akunaniye ni ukuyahagarika hanyuma nibaza yuko akoranye na muganga akegera kuko hajya mu mavuta uramenye ikintu bita hariho ibintu bita le principe actif niyo nka molecule ibikora ibindi navyo bari nka expire ibintu bishigikije ico gikora ugiye kwa muganga ukamushira ayo mavuta aramenya molecule yakunaniye agahiguhindurira agaca kubwira namavuta uyasangamwe aya mu yindi migwi izindi game worondereramwo atarayo yakunaniye hayo urumva ni vya uje ariko agira ikintu bita allergy bisa bivuga yuko yorondera umuntu amufasha yabinonosoye kugira mwereke umugwi yotoramwo kugira ngo ashobore gutunganirwa neza
ijwi rya America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turi kumwe na muganga ari mupira ariko aratubwira ingwara zifatira ku rukoba na cane cane ibihere byo mu maso babiri banyuma twakire ku murongo harimo Jean-Marie kaze ku ijwi rya America aho herereje
ego marakote bende ningoze ndijamari ari ngoze
duga kwijambo
ego Jesus kibazo no mwana wiwanje yafa afise ingwara biraza akaboneka mu kiganza niyoragurika hanyuma ingwara nazo zigasha zifyatara nka kujya ku muntu umengano wazihonze hanyuma haragerageje byo kumyoka muntu kibigahera mugabe byo kwita by'inzara simenye icyo bivako Kanda yoyo mbono mwaka nyene
Jean-Marie numusitwe ko turavuga kubiherehere mbgabo ntakundi ko ubajije ikibazo kijanye n'urukoba kandi tukaba twagize amahigwe kubana na muganga binonoso yaraza kukwishura mu ingozi urashaka kutwumva kuri FM
Yego ndabumva dukoresheje intozenya yo mu Rwanda ikigali
Urakoze bandanya umviriza rero uraza kuronka inyishu mukanya twese kandi na Jean-Claude nawe ikaze ku jugi America
Muraho ijwi rya America
Turashima
ndingoboka Jean Claude mu burasirazuba bw'u Rwanda ni mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda mu kagari ka Cyerwa mudugudu Rema ya mbere
urakoze cyane ikibazo Jean Claude
naje kubashimira by'umwihariko ariko radio ya Amerika mu biganiro byiza mu kigeza by'umwihariko mu kiganiro muri isanga turagikunda ikibazo noneho mfite ndabanza kubashimira n'umutumirwa muganga mwazanye ni ikiganiro cyiza cyane kuko abenshi basanzwe barwara ibiheri mu maso bakibaza impamvu byaba biza ariko nagira mwibarize ikintu kimwe ese ko hari abavuga ko ibihere bishobora kuba ari imisemburo umuntu aba afite mu mubiri byaba ari byo ikindi kibazo ese ko hari igihe n'umuntu wenda mukuru aba akuze ugasanga ibihere arabirwaye akenshi bavuga ko bikunda kurwarwa n'umuntu w'urubyiruko aba akiva mu bugimbe cyangwa mu bwangavu gasanga ibyo bihera arabizanye cyangwa ugasanga nakuze ari mutoya ibyo bihera nabizanye ndabona umvuga ibyo bihera nabigiye byaba biterwa n'iki mu mubiri mu buzima bwe bwa buri munsi nka muganga wenda buraya dusobanura muri make urubyiruko rwinshi ruba rukurikira ari rw'i Amerika ruba rushaka gusobanura kugira rwumve ko bimeze
urakoze cyane gose Jean Claude muganga eri mu pira muri mvise tubazo twa Jean Marie na Jean Claude Jean Marie misanze yabajije ibyo tutariko turayaga ko ariko muramwishura muri make kugira ngo duchave duhava dusozeye n'ikiganiro
ego njamari ni ingwara zo kumyoka mu kiganza ni nzara zitera zizuka bitanguye uno mwaka byumvikana yuko koko umuntu ari kwagira ibintu twovuga by'amashampinyo bimwe bisa na bijya by'ibisekera byo mu mutwe iyo bifashe mu kiganza bitera bizu hamyoka hakujya mu mutwe hanyoka hanyuma bigaca iyo bita ndukiye ku nzara nazo zigatera zizuka nibaza yuko by'ukuri ari kumwegereza ku muganga w'uruhu hanyuma uwo mwana kuko hari ibipimo bapima bagafa nkajya muri Rwakaled bagakura ko bijya bujya ibintu by'ibiswa murafata nk'ikintu gisa n'igikarishe gipfushe ugakura ko ibisharita by'umubiri cyangwa ibisharita by'inzara bakabipima muri laboratoire ugaheza ubona umugera ubitera ugaca umwandikira n'imiti bijanye kuko arabye nabi inzu nzara zizohava zivayo usange biteye ingaruka mbi bimwe bya esthétique ku mwana kiri muto. Ku bibazo bya Jean Claude avuga ati ibi ya mahere mu bisanzwe umuntu asanzwe ayabona mu gwaruka mu bantu bari kwagera mu bigero muri adolescence mugabo urayisanga kuntuze ku bantu bakuze cyangwa mu bana bakiri bato. Ibyo avuze nibyo kuko hari ibihere rusangi bijya usanga bivuye kuma hormone agira. Mugana avuze yuko hari ibindi usanga biva ku mavuta umuntu yisiga ucangwa bisanga biva ku ngwara zinyuranywe cyangwa biva ku miti umuntu ariko arafata cyangwa bikava ku mavuta umuntu aba ariko arisiga. Ibyo byose cyangwa bakavuga nuko hariho nibiva ku mwitwarariko mwishi ugacusanga hari abantu bifata kubera umwitwarariko mwinshi bivuye ku mitwaro umuntu abafise mu buzima bwiwe butandukanye.
Murakoze cyane gose Dr. Heri Mupera. Turiko turasa nk'abasozera ikiganiro minota 5 turaza kuba turangije. Nashaka rero yuko nk'abatwumva umuntu akwiye kugira gute isuku giyo. Hariho twinshi tutashizemo, hariho ibyo gufungura twari twifuje kubabaza icyo umuntu ategereza gufungura kugira ngo yirinde uduhere, ibyo umuntu ategereza kunywa kugira ngo yirinde uduhere. Mu nkundire muri make mutubwire umuntu yokorera iki isuku umubiri wiwe na cyane cyane mu maso kugira ngo yirinde ibyo bihere, hanyuma kandi ntibimutere n'ikibazo muri kazoza.
Murakoze cyane, nibaza ko ari cyo kibazo nyamukuru cha kino kiganiro. Haba gufungura haba kunywa muri rusangi nta ngorane kiretse iyo ushoboye ku hari umuntu asanga afunguye ikintu navyo ntubimenya iyo bitarakuziranira bigavuga hariho ibintu bitareza allergie d'origine alimentaire. Iyo bitarakuziranira ntubimuga ingo ikintu umubiri utakira iyo ukiriye utubona ucuziranye ubwo nyene kandi ugisubiriye bigaca bigaruka bivuga yuko icyankiye umubiri ni ukugihagarika nta kwensisa kugira ngo umuntu agumane amagara meza. Kubyerekeye ibyo kwisiga ku mubiri bisabwa yuko umuntu ubwa mbere na mbere guhagarika ry'amavuta y'ukwiyambiza ni ukwemera umubiri Imana iba yaraguhaye ukawubungabunga uwo ni waba ari rwawe ujya mu biro uhinduye suwi wawe. Hanyuma ibyo rero bica bisaba kutisiga bimwe birimo ama produit éclaircissant nabyo ari imigwi myinshi hariho hydroquinone hariho ama corticoid hari ibintu by'inyunyu bitare sel mercuriel de detergent ibintu byinshi mugayi kimwe nuko usanga bakubwira bati aya mavuta ari éclaircissant ibyo nukubyirinda. Hanyuma ibyerekeye nk'amasabuni ni iki nabyo nyene hariho amasabuni agira izo ngaruka mbi ashobora gutera izo ngaruka mbi muri rusange. Hanyuma kubyerekeye by'umuntu yisiga amavuta yisiga yoraba amavuta umubiri wiwe wakiriye kuko ntawoshobora kubwira ati wewe ujanya naya kuko mugabo amavuta y'umubiri uyanse nubwo nyine ujubona umubiri usa n'uwuma cyangwa ugatera uzana uhindura ukugene wasa hajye ute uhindura ukugene wasa ahanini usanga ari uko uwo mubiri utuma usansibiriza wabaye sansibirize cyane ugaca wakira imishwarara y'izuba ugacusa cyangwa ibintu by'umuco ugacusanga usa n'uwuhiye iyo wagiye ku muco cyane cyangwa wagiye ku zuba. Ibyo umuntu kubyirinda ubonye ikintu umubiri utari kurakira ukagihagarika.
Murakoze cyane gose muganga Edi Mupera kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika mugashobora kuduha umuco ku bibazo bitandukanye byerekeye amaherehere afata mu maso. Ejo niyo ijwi rya Amerika ryasubira kubitura, muze mudukundire nk'uko uno munsi mwabikoze.
Murakoze cyane.
Ego
tukibutse ngo dusangire ijambo n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane gose Dr. Eli Mupera, tukibutse ko Dr. Eli Mupera yanonosoye ivyerekeye indwara zifatira ku ruhu wundi akura mu gihugu cy'u Burundi, ariko muri kano kanya twavuganye ahari muri leta ya Texas. Yakoze Fatuma Limasi Kalala yegeranije amajwi ya kino kiganiro n'abanyagihugu batandukanye twasangiye ijambo hamwe na ingenieur Kalis yadufashije muhinga bw'ivyuma na ingenieur Diane Nahazwe. Tuze twongere kubana mu bindi biganiro bitandukanye by'ijwi rya Amerika ejo aho bukera, mu kurindira muranigwe mu banyu no mu vyanyu, kandi mubandanye muryoherwa n'ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye.
Ijwi rya Amerika.